This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mwaramutseneza nshuti mwese mukunda ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradio ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umunsi mu gihe kugishikirizwa na Frederic Nkurikije. Uyu munsi tukaba tugiye kuvuga ku masoko ntanga nguvu akoreshwa n'imishwarara izuba, hanyuma tukaba turi kumwe n'umushyana ahitwa Deo Hakizimana afise uyu mugambi gutanguza ivyo bikorwa, hanyuma turi kumwe kandi n'abashinga ntahe Evariste Ngenda Kumana hamwe na Denis Bukuru, bakaba aribo rero kandi nabo nyene bagiye kubaza aho iyo proje y'umushyira na Hedeo Hakizimana igeze. Ariko imbere yaho reka ntangure ndamubaze umushyira na Hedeo atubwire mbega icyiyumviro cyo gukoresha ayo masoko ntanga nguvu cabajemo gute, byagenze gute?
Umugambi wo kwigisha abantu gukora imikate badakoresheje inkwi, kubera urabona yuko amashamba amaze kuba make, ibiti byabuze, none ejo bundi abantu bakoresha ibiti mu guteka cyane nk'abateka imikate nk'uko ndabivuze bizobagora. Uwo mugambi rero wavukiye Itega mu ishyirahamwe ndongoye Siriz nayabaze yuko ni ishyirahamwe ry'abahuza, ishyirahamwe nashinze mu gihumbi kimwe na 1996 i Geneve Mugabo mu Burundi, rihashyika muri 2003 niho umushikiranganji yemera yuko iryo shyirahamwe rishobora gukorera ku mugaragaro hano mu Burundi. Hanyuma intumbero dufise nk'uko ndayivuze ni ishyirahamwe ry'abahuza. Icyo gihe twarakoze cyane ku kibazo kijyanye no kugarukana amahoro mu gihugu, murazi yuko twari tuyise mu ntambara, twagize uruhara rutari ruto cyane mu byo twakoze. Harimo bimwe bimwe byatumye abarundi muzi bajya yarusha mu biganiro mugahise n'ibirebe ntabwo bigaruka ko igitega rero nyine cyavutse ni uko abantu hageze igihe baratubwira bati yego ni byiza ko muri ko muratubwira iby'amahoro byo gukundana byo gusubira kubaka igihugu, mugabo biragoye kuvuga amahoro waraye ubusa. Hanyuma niho userukira ishyirahamwe Siribu Gitega ni umudamu yiyumviye icyumviro jeniyali, icyumviro gikomeye cyane, avuga ati reka abo bantu babajije ibyo bibazo, abo bantu barabahe, twaciye dutora abakenyezi bajya babafakazi bakenye kandi bakenye kubera cyane cyane bari mu gihugu kivuye kiriko kirava mu ntambara, reka tubatore hanyuma tubigishe nyine bakora imikate, tubabwire n'akamaro umukate ufise ku mubiri, tubabwire kandi yuko bashobora kubikuramo uburyo bukubaho iminsi yose.
Amasoko ntanga nguvu, amasoko ntanga nguvu yakoreshwa mu gukora iyo mikate arashaka gukoreshwa mu bindi bintu nk'ukuzana umuyaga nkuba mu nzu.
Nibanze mu mashyamba y'imyenda y'abadanije mu bihu bibiri n'indwi niho twatangiye umugambi gukora imikate, hanyuma haheze nk'imyaka ibiri twagize ingorane z'inkwi kubera amashamba yazi, niho twaca iyo umugambi wo kwibaciye usinzikara turahagarika gukora imikate. Hanyuma rero jewe sinzi abo twagiye turaganira aho nahora mbayije neza ndababaza nti none mwebwe ibi bintu byadushikiye mubitorera umutima, niho naza kumenya yuko burya imishwarara y'izuba ifasha kuzana kuronka amafuru ashobora guteka ibyo kurya ibifungurwa, ashobora no guteka imikate. Hanyuma rero tuca turagira umugambi aho twari tumaze gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ushyire ibihumbi bibiri na cumi na rimwe, niho twakora proje. Iyo proje turayirungika mu mihingo itari mike, hanyuma turagira igihamana tugatwumva ishyirahamwe rikorera muri AfriGCD muri Afurika y'Epfo rifashwe mu mugongo n'ibihugu bimwe bimwe by'Iburaya, bavuga bati proje yanyu yaragiye ntihayanishwa, ajyanye amaproje arenga amajana angahe, mugabo iyo proje yanyu niyo yashimwe.
Murashaka kutubwira ahantu iyo proje igeze, ibikorwa imaze kurangura mu Burundi ni nk'ibingana iki?
Nyine twatanguye kugutorokanya urutonde rw'abakenyezi 44 barabiza gukora imikate babiza n'ingene bagandaza muri abo 44 haravamo 8 bazi neza guhinga mu guteka imikate bazi no kuyidandaza hanyuma mbere baradashyize n'igihe bajya barabasuma ko mu mwihayanishwa imwe bita foire hari Bujumbura bayizi hari Bujumbura n'imikate bakora barayihayanisha kandi abenshi barayi mu nyuma rero aho tuboneye izo ngorane zishyitse niho twajya turondera ingene turonka soko ry'umuntu uyo dufata mu mugongo uwo rero twaramurose ku buryo ejo bundi ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu twaragize inama mugabo inama yari ijyanye no kubwira abanywanyi bacu aho iyo proje igeze tubabwira n'ibigiye gukorwa babwira cyane cyane yuko we twagize commande y'amafour solaire ni kuvuga ibikoresho byo guteka imikate ikoreshwa n'imishwarara y'izuba izo commande twaragize turindiriye yuko mu kwa gatandatu bishyika hanyuma duce tugira tubahamagara bigishe ingene ayo mafour akora mu nyuma hariho birashoboka nuko tuzayasondera umuhinga muri abo oye aho twakomanze aho twarondeye ayo mafour ashika hano mu Burundi akamara nk'ukwezi cyangwa amezi abiri araba ingene ibikoresho byo mu Burundi bimeze kugira ngo aho kurinda gusubira ku komanda amafour hanze tuyakorenga mu Burundi.
Mwavuze ko mu gushika ubu mwatangiye gukorera iyo proje igitega mbega murasi umugambi guca mu zindi ntara z'igihugu mugashyiraho amaproje
nk'ayo. Ego cyane mu mugambi tufise nuko uyu mwaka ni wahera uzohera tumaze kumenya neza ingene amafour solaire akora tumenye ibigorane ibyo ari byo tumenye ibyoroshye ibyo ari byo tumenye mbere nuko dushobora kuyakorera hano aho kurinda kuyakomanda hariya hanze ibyo tuzobimenya muri uyu mwaka mbere y'uguhera hanyuma mwaka uza niho tuzosha tuyumvira ingene tubikwiza mu yandi makomine cyangwa ayandi maprovensi nyuma y'imyaka ibiri cyangwa itatu twibaza yuko dushobora no kuba dufise uburyo bwo guhiza ubwo buhinga mu bindi byo dushobora gushyikira muri aka karere duherereyemo.
Yego nk'uko twabivuze turi kumwe n'abandi bashinga nta Evariste Ngendakumana hamwe na Denis Bukuru bakaba nabo nyine bafise ibibazo byerekeye bakaba nabo nyine bafise ibibazo byerekeye uwo mugambi iyo proje yo gukora imikate yakoreshejwe imishwarara y'izuba bashinga nta Evariste Ngendakumana Denis Bukuru ufise ikibazo ashobora kukibaza.
Jewe nitwa Ngendakumana Evariste nkagira n'Imana nkabanturuka mu niyo ntara ya Gitega uwo mugambi uri kurarangurirwamo. Nagashimire deo kuwo mugambi ishirahamwe ryo ryiyumviriye kurangurira mu ntara ya Gitega kuko intara ya Gitega ni intara isanzwe irimo abantu benshi kandi aho n'ubukene bw'ibiti by'inkwi z'ubutana bitanguye kuba ikibazo. Mugabo cyane cyane cyo nashaka kumubaza yaravuze yuko bazorondera abahinga baza gufasha hariho bamwe bamwe ngaha mu Burundi bari batangiye kwiyumvira ibyo byiyumviro cyane baza rero ko sinzi ko muba bazokorana bazokorana n'abahinga bari nga kandi nko muri kaminuza y'u Burundi naho nyene hariho igisata kijejwe kuraba ibyo bintu by'ubuhinga bushasha bwofasha kugabanya ikoreshwa ry'ingufu zivuye mu ngwi. Sinzi ko hari icyo bategekanya mwubwo mu izo nzira kugira ngo turabe ko hari icyo dushobora kujya turaterera.
Ikibazo cyiza inyishu ngufi mushya na ideho.
Ego cyane ibyo twarabyumviriye mushima twarabyumviriye mu kwezi kwa gatatu igihe twagiye Gitega gusubira guhura n'abanywanyi bacu hamwe n'abategetsi bo mu ntara ya Gitega bashyikiwe umugambi twaraberetse umuhinga anexpert azofasha muri iyo proje azokorera mu biro by'iwacu ibiri ayujumbura duheruka gushyira ngaha kugurura vuba hamwe akongera agakorana n'ibindi biri Gitega bijyanye n'iyo proje. Akazi kiwe kazoba ari uko kubanda kudufasha kurangura intumbero tutumbereye muri iyo proje. Ikindi azofasha ni kuraba biriko birakorwa muri iki gihugu kuganira n'abategetsi mu cyane cyane nko mu bushikiranganji bujyanye ibidukije akadufasha kumenya ibiriko birakorwa ibyakozwe ibyabaye neza ibitabaye neza hanyuma agaca atubwira ati muri uwo mugambi ikizo icyo tukwiye kugiramo ikigwa n'iki hanyuma rero acatubwira ati kugira ngo iyo project igira akamaro gusumba muraza dukora ibintu uwo muhinga rero twaramurondeye uhasigaye yuko atangura gukora mu minsi y'igwiza ahere hani bujumba
yego mu shyana he nawe Denis hari kiyoza mufise
yego murakoze cyane tewe nitwa Bukuru Denis nabandi umwigisha ishure kaminuza y'u Burundi nagomba kubaza umushinga ntaye deo ubwa mbere kumushimira ko yagize umugambi mwiza cyane rwose hanyuma nagomba kumubaza ko uwo mugambi ugukore amafuru akoresha imishwarara y'izuba
ubuteka imikati bakoresheje imishwarara y'izuba gukora imikati bakoresheje amafuru akoreshwa n'imishwarara y'izuba
ego nagomba kubaza yuko uwo mugambi woshobora kuja mu mihana murabona yuko abarundi benshi cyane cyane mu bisagara bakoresha amakara kana makara aragwa aramara ibiti cyane n'abanyagihugu kandi bacana inkwi nabyo nyine biramara ibiti cyane nagomba kubaza yuko uwo mugambi ushobora kujya mu gihugu mu banyagihugu bakaronka nk'imbabura cyangwa ibindi bikoresho bikoresha umushwarara w'izuba kugira ngo bikenure mu gukinjika ibifungurwa byabo urakoze
kibazo cyiza
niyo ntumbero dufise muri iyo nama nababwiye twagize ku itariki ya mbere uzukwezi kwa gatatu Gitega haraje ibibazo bitubaza bati none mumva uwo mugambi hari cyo wofasha kugira ngo abakoresha inkwi mu guteka muhira bashore kuzirinda bakoresha ubwo buhinga bugezweko twaravuze yuko bishoboka ushima bishoboka hariho n'abahavuye icyo gihe bavuga bati hariho uburyo bwo kusaba abagwiza tunga bafise imitahe bakagira proje yuko zoronka izine atelier entreprise ikora ibyo bi ayo mafursore turiko turarondera hanze bayakorere ngaha aye mu gihugu uretse yuko bizotanga kazi birashobora no guca bifasha cyane cyane kukwiza ubwo buryo bwo gutekesha imishwarara y'izuba biciye mu buryo buzimbutse gusumba icyo kibazo twagifashe nkankama bimwe mu by'uwo muhinga twarondeye azodufasha kwigisha kugira ngo turonke bizatunga batuzanira amahinguro afasha gukora ibyuma nk'ibyo oya amafusore ashobora gukoreshwa mu miryango aya makara yazinze nara muri kigenda tangara sinzi ngenda abo uye bateka no kuri umufuko wa makara ni ujumba bambwiye ko kuri 150 aya mafaranga ni menshi cyane noneho mu minsi za nayo makara zinje nta wuzo yaronka kuko byamaze kuba
byahonye
ego byahonye sinzi ko dufite umuti w'icyo kibazo
ni vari nari mfisa kandi kabazo nibyo bariko baratorera inyishu ibintu byo guteka mugabo uravye igihugu cacu turakenye umuyaga nkuba biragoye gushikana umuyaga nkuba mu ngo zose ngabone baza ko ingufu zikoreshwa mu guteka dushobora kuronka n'umuyaga nkuba ukubonesha mu mazu nta mugambi wobujanye n'ibyo nyine ku buryo izo ngufu zo guteka boca bazikoresha no gucana amatara kugira ngo abanyagihugu tureke kwirukanga inyuma y'amakoroboyi cyangwa gucana ibishiriraho badashoboye kuronka peteroli
ikibazo cyiza
mu by'ukuri ntakubesha ikibazo cyawe ni ikibazo nkora mutima ibyo byose twarabishyitseko mu manama anyuranye tumaze kugira kugira ngo ndakwishure no kubwira icyo twigeje kuzokora igitega aho proje yacu tugomba kuyitsimbataza cyane n'ahantu hitwa mu Rutegama ni hafi y'ahitwa ku Rutonda bazitega impande ya Zege aho hantu twahatijwe n'ibiro bijwe guteza imbere uburimyi n'ubworozi mu ntara y'Igitega nibo bahaduke mugabo rero uye hari ishuri iyo shuri naryo nirikorera ahantu habi cyane amabati yaraboze yarapfa aho abana bigishwa ntihabona direkiteri hakorera ni mu mwijima hanyuma rero iburangiriye iwacu nayo izo biraho nyine twebwe rero twiyemeje yuko tuzofasha tuzorondera uburyo bwo kugira ngo iyo shuri tuyisanure dufashe kuyisanura ihe tuje kuyisanura tuyifashe kuronka umuyaga nkuba ukoreshwa n'imishwarara y'izuba icyo nomenyesha abantu ni uko tumaze kuronka entreprise imwe mu Budagi yemeye kuduha amaplaque photovoltaïque angana ni gice indimitona bavuga uki mu kirundi
igice citoni
igice citoni
no kuri ama plaque photovoltaïque mugabo nkuko mubizi mu budagi ni kure ivyo bintu bibwiza gushikino na amafaranga menshi no gukotesha container igugwa amadolari 5000 kugira ngo bishike aho bizoja itega mu nyuma cyo turondera nubundi buryo bwo hejuru bwo kuvyinstara kugira ngo kuri iryo shuri batangure gukoresha umuyaga nkuba w'izuba mu gihe natwe tuzoba turiko tukora imikate ikoreshwa n'umuyaga nkuba w'izuba. Hariho nabo twaganiriye bavuga bati ko hari ishuri murazo tubwira ni mwatangura abanyeshuri tubafashe kuronka ama ibikoresho informatique ama ordinateur nabo bige gukoresha ubwo buhinga bugezwe ko bishobotse mbere tushiremo na internet abana biga kuri iryo shuri babonereho. Urumva yuko umugambi ujanye n'indi migambi myinshi nicyo gituma twewe mbere yaba ari ibyo twashobora yaba dufise umwanya ukwiye nk'uko twifuza yaba dufise uburyo nk'uko twifuza n'ukuri ibyo baye kuri icyo kibanza twacaguye byoba akari uruhore mugabo tuzogira ibyo dushobora muri kiringo rero tuzotangira gushyiraho amafusore mu kwezi kwa gatandatu ni kuzohera atamaze gushika hanyuma mu kwezi kuri k'umunani abanyagitega tuzobahamagara baze kuraba n'imikate dukoze bazoyibona bari basanzwe bayizi ubwo bari bayizi ko itetswe n'inkwi.
Ndi bukuru Deni, yigisha bukuru Deni, ikindi kibazo nari mfise cerekeye uburyo bw'amafaranga yotwara uzabye amikoro y'abanyagihugu b'Abarundi ibyo byuma bikoresha imishwarara y'izuba bihingura umuyaga vuba bavuga yuko bizimbye cyane mubona two bitorera inyishu gute kugira ngo turabye uburyo abanyagihugu babayeho byogenda gute umuntu arabye amafaranga bigugwa bwa mbere bigugwa ngahe byotwara nkangahe umuntu agereranije ku muryango umwe urimwo abana nka batatu cyangwa bane sindabizi hanyuma boheza bakabiriha gusa
kibazo cyiza
mbanze ndababarire ingene bigugwa amafurso rero twakomanze hari imwe igugwa ama euro 20 hariho n'iyindi igugwa ama euro 8 mugabe ibyo oye n'ibikorerwa mu mahanga kibituma twakubwiye yuko Imana idukundi ikadufasha toraba uburyo bw'ingene turongera abagwizatunga bashinga inganda zigira montage y'ama instrument y'amabuti solaire nk'ayo oye ivyo nacyo muri rusange nivyo baravuga yuko ivyuma bikoreshwa n'imishwarara y'izuba bigugwa menshi mugabe ivyo byose murumva biva kuri politike y'igihugu hari igihugu gishobora gucagura yuko kivuga kiti umuntu azofasha muri ubuhinga tuzomuha avantage n'izi bakavuga bati nk'ikori kanaka tuzoreka ni muri tanye kugira ngo byo muzokora bigugwa amafaranga make ivyo byose biva kuri politike y'igihugu mugabe kino no kubwira nuko ibijyanye na environment ibijyanye no kurwanya ibidukikije biracyarimo ingorane kubera ibihugu rutura ari byo bigabisi yose hamwe n'ibihugu byababa bitareteyize emergent navuze mugabo kandi ibihugu bikenye bamaze imyaka 40 baharira kugira ngo imigambi nk'iyo oye igugwa amafaranga make ntibarabyumvikana kuko inyungu zabo zidahura ariko kubyerekeye igihugu cyacu ndibaza icyo twe tuzogira tuzoganira n'abategetsi wadutwara turabe ibyo bashobora kudufashamo ibyo bashobora kudufashamo ndazi bazobifashamo hanyuma tubikore ibitazokunda turindire cyanke naho tuvuge tutireka turondira ubundi buryo mugabo umenye yuko imishora y'izuba atariyo yonyine ishobora guteka ibifungwa cyangwa guteka imikaza ibyo bita biogaz ibyo bita biomasi ibyo byose hano mu Burundi nuko ngira ngo tugowe n'izindi ngorane nk'izi za politiki zo muri iki gihe zituma abantu bataronga umwanya wo kwicara ibibazo nkoramutima nk'ibyo oye mugabo ndize yuko mu minsi iza tubandanije tuja turabivuga turavuga yuko amakara yakenye kubera ibitata bikiriho umburazo turabikubita agashi abari mu migambwe bakabishyira muri politike yabo abari muri leta bakamenya bati ibi bintu bwa bundi naho twabyiringagije birakomeye cyane byose rero wumva no gutangura twatanguye ibyo ibikurikira
ego me Evariste
sikibanzo ngira ni cyumbire cyo kunganira umushinga nawe Dewa Kizimana kuri byo yari ko aravuga murabona yuko amareta kihuta gutorera inyishu n'ingoga ingorane kandi abanyagihugu bakaguma bari mu bukene kuko bitwarindira umuntu arindiriye ngo aho ihuka izo bafira ingingo usanga bitwaye imyaka myinshi nagire nungane icyumviro cy'uko kumbure uwo bikisha mu mashyirahamwe y'abanyagihugu bakiyungunganya hanyuma bagatanga interera n'umwe umwe wese icyo afise bigakorerwa hamwe ukaba nk'umugambi rusange ntube umugambi w'umuntu umwe umwe.
Ivyo n'ibintu bishoboka, ivyo n'ibintu bishoboka mushya ntaye Dewa Kizimana
ego me birashoboka ushima bishoboka twebwe muri iyo shyirahamwe yacu Siride twarabyihweye tuvuga tuti reka turabe turondera urwego muri ishyirahamwe ryacu rigira specialisation izoba rigejwe kukurikirana uwo mugambi atakindi iyo structure igejwe iyo structure tuyita Bureau d'auto développement communautaire ababigitega barabona ahantu mu magarama twashyize ibyo biro kuko biranditse ko mu ndwiza Imana idufashije uyazo kwa mahugurwa imisi yose kuko tuzaba twaronse n'umusekretari akoreramo aho niho bizogirirwa umugambi niho uzoba uri kuratunganyirizwa niho tuzoshyira laboratoire yo kuyumvira ibyumviro bishasha byo dufasha kukurangura neza gusoma murumva twebwe n'ukuri twagize ibyo dushobora hari ubujumbura naho twararondeye tubitwereka kugurura ibiro twisunze ugushaka dufise mugabo twisunze kandi amizere tufise kubavuze ko bazodufata mu mugongo nubamenyesha yuko umwe mu badufata mu mugongo nuwashinze ishyirahamwe ryitwa R20 ikorera i Geneve niho gihe twamenyaniye uwo mushinga ntahe yitwa Schwarzenegger abamuzi bamuzi yuko yahora ari buramatari w'intara ya California hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abatabizi kandi bibamenye yuko icyo gihugu cya California ari cyo bavuga yuko ari igihugu rutura kigira umunani mu bitunze gusumba ibindi rero twebwe nk'uko narinda bivuze mu kanya gatoyi twaragize ibyo dushobora ngira ngo tuzogira ibyo dushika ko kuko turabyizeye turabyemera turi abantu biyemera twebwe hanyuma ntitwagira ibitugoye twebwe turahanuza kandi iyo tubaduhanuye impanuro turazumva
ego tugarutse ku kibazo kijanye n'ico kibazo cyo gutangura eka ishyirahamwe nk'iryo ibikorwa nk'ibyo biteza imbere abanyagihugu bifasha abanyagihugu mbega hari intambamyi mubona mu byerekeye ama formalite administrative ibintu bisabwa kugira ngo ibyo bikorwa bitangure
n'ukuri ndakubesha jiwe ndabyo tumaze kuganira nta muntu novuga ngo arashobora kugwanya uwo mugambi mugambi ingorane dufise nuko turi mu gihugu gikenye mu gihugu rimwe na rimwe byo no kubivuga n'ukuri abantu ntibakora akazi bajejwe barakuzembagiza baragutomorera mugabo igikuru je nabonye nishaka iyo uvise ishaka ry'ukubananya umugambi watanguye ego barakuzembagiza ukemera hanyuma mugo mu nyuma bagate bakikwita gashi babonye nge nuguma ubandanya nge nuguma utsimbatara mugabo muri rusange n'ukuri ntawe ndabona iyo kuba kugwanya umugambi bye kubwanje n'uwo ugwanye n'akazi kiwe kuko ubwanije ibintu nk'ibyo ni uri kuri isambura mu nyuma usanga barataye umwanya ahubwo mbona abantu bemera kudufasha kigoye rero ingorane n'ukuri abanyumva babwiriza kumenya hano ni ukuri kugira ngo ukore ikintu kirame gishyike ukoresha umwanya mwinshi cyane umwanya nawo n'amafaranga umwanya nawo n'ubushobozi bundi birananiza ariko igikuru je nabonye ni ukugira ishyaka
ishaka rikomeye nashaka rero mu gusoza ndabona akanya katujanye cyane rwose nagomba nsabe umushinga ntahe Denis Bukuru eka umushinga ntahe Evariste Ngirakumana babaze akabazo kamwe utubazo tugufi tugufi n'inyisho gufi ngufi akanya mbona kariko katujanye
yego ni Evariste Ngirakumana suriye kugenaga n'intererano mu migambi ya kazoza ko mbona Uburundi buriko bwamaze kwinjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'Ubuseruko nta kuntu bokorana n'amashyirahamwe asanzwe ariko arafasha abanyagihugu kurangura utugambi duto duto kugira ngo ibizoba byavuye mu wo mugambi wifatiro ubariko bararangurira igitega bishobore gushwara mu Burundi no muri East African Community irifiramwe ibihugu by'u Burundi, Rwanda, Tanzania na Kenya.
Ubundi ku munsi wa kane jewe naraciye hajya kuri Crede Vacances aho ubushikiranganje bw'imigenderanire ibihugu ibindi bihugu ifitanye n'u Burundi yari yagize exposition Babita Porte Ouverte twaragiye nagiye imana nzambona mpumutse kwishyira hamwe riteza imbere ibikorwa muri aka karere twaraganiriye hanyuma naho nyibavuga bati nimwaronka kinyamuraga tuganiye ko nabisorabwiye ibyo dukora ibyo ni byiza cyane kandi niko kazi tuzosaba wa muhinga nababarira azodufasha kurondera abandi bakora nk'ibyo dukora n'abandi bashobora kushyigikira ibyo turiko turakora.
Alo jewe ndi mukuru Deni.
Yego.
Nagire mubaje ko hari ivyitwa imigambi y'ikinjana mu guhoranira iterambere izo objectifs z'imirenere projects zirapuma umugambi wa mbere ni ukurwanya ubukene busagirije abanyagihugu benshi mu bihugu bikenye cyane hakaba umugambi w'indwi wo kurwanira ibidukikije uwo fata iyo migambi ibiri akayishyira hamwe bagafata uwo mugambi w'umushinga ntahe deho Hakizimana akawushyira muri iyo migambi ukaraba urwego rw'igihugu rubijejwe n'amashyirahamwe yandi haranira icyo bintu kumbure ngira ngo umuntu yohazironkera izindi ngubwe n'icyumviro nterere.
Ego me hari icyo mubivuga ko umushinga ntahe deho akanya gatoyi cyane
icyo n'icyumviro n'icyo cyaratumye muri iyi minsi nge ngahandi hamaze amezi abiri yarakwiye muri indwi maze kuganira n'abantu benshi bakora mu binyuranye narabonye yuko nk'uko ubivuze hari habo dushobora kuzokorana mugabo byose no kubiha umwanya ukiha n'umwanya wo kwiyumvira yuko ibyo mwavuganye n'abantu bishoboka nyine ubishyira mu ngiro aha niyo etape tugeze ko mu minsi izanyira ngo tuzoronka akanya kubitororokanya ariko ikihuta tugomba gushika ko nuko ajya amafurso rero turiko turarondera yoshika tukayashyiraho twateguye tugatangwa gukora imikate ivuye ikozwe n'imishwara y'izuba ibindi bikazoza bikurikira hanyuma.
Deo Hakizimana turabashimiye cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo mutubwire ku byerekeye iyo proje yanyu umugambi mufise umugambi mwiza uzofasha abanyagihugu eka uzofasha n'u Burundi turagushimiye na mushyira nta Evariste Ngendakumana nawe mushyira nta Deni Bukuru ku bibazo bitomo cyane rwose mwabajije mwakoze mwese. Mwakoze cyane turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu giha ijambo abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika uyu munsi twari ko tuvuga cyane cyane ku mugambi watunganijwe n'umushinga na Radio Hakizimana umugambi uzotuma abarundi eka atanguye mu ntara ya Gitega bashobora gukora imikate hakoreshejwe imishwarara y'izuba. Mwakoze cyane rwose kuba mwaduteze amatwi.
Been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi.